Nubwo ambasade y'u Rwanda hituguruye abanyarwanda ba mu Burundi kwitorera mu mukuru w'igihugu nkuko byahora bigenda muri kahise amatora ya perezida wa Repubulika mu Rwanda bari mu Burundi ntibayafatanye nerwe mbere nk'amashyirahamwe Rukristu yo yemeza kuranafashe n'umwanya wo gusengera ayo matora. Aime Pascal Nduwimana twari ishyirahamwe Mark rihana impuhwe muri Afurika aratubwira igituma we n'ishyirahamwe arongoye bafashe iyo ngendo.
Twebwe ni uko ubwa mbere u Rwanda hamwe natwebwe turi abavukanyi turi inshuti muri azi yo ku Burundi Rwanda turi n'ababanyi nk'abakristo bari hamwe twebwe turazi ko tuganza kose kuva no ku Mana kuvuga ko ukuriho twabayeho ukuzoza ni Imana ishyiraho abami yo kandi inabakura. Turifuriza u Rwanda amatora meza uno munsi turazi ko ari mvuga ko ari urubanza rwo gucagura muri aba bakandida uko ari batatu ni inde azorongorwa uwutorwa we habe no kumuyoboka kumukunda kwemera aho abantu basize kandi ntagire ibintu by'umuvurungano byoba amatora ni kumutaga izuba ryaka Imana ntiyasinziriye ntiyatembereye inabizi yuko hariho amatora rero Imana itanga umwami akwiriye iryo hanga uw'Imana ibaha ni uwazobakwiriye u Rwanda.
Umukuru wa Maka nifuza ko imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda yonarwugwa vuba inyuma y'ishingwa ry'inzego nshasha muri icyo gihugu.
Utorwa rero uno munsi twebwe turamuciye umugani tuti umubanyi niwe muryango amenye ko turi umuryango ko turi inshuti yuko turi n'abavandimwe amahoro abe no mu Rwanda no mu Burundi. Twebwe turifuza yuko ujaho adoca bihinyanyura neza tugasubira bwa busabane bwiza bw'u Rwanda u Burundi ugusabiranira ugusoreranira ibyimbugwa ukubana ugusengeranira hamwe turi hamwe rero turifuza ko uwojaho wese uno munsi nuko bino bintu by'amakimbirane ikicuka ko cyohava Imana ihedagire abanyarwanda ihedagire ubihedagire uyu munsi ngo azobaganze azobatware izimukomeze izomuha ubwenge izomuhe kuzoyobora u Rwanda neza kandi no kumusengera kuko murazi ko atobishobora Imana itari kumwe nawe.
Imbere yo kubishobozwa n'Imana Nduwimana ahamagarira abategetsi b'ibihugu byombi bibiri kuja hamwe bakaganira
icyo yoca akora uwotorwa by'ukuri ate anegera izi ndongozi z'iwacu n'ukuri ibintu by'amakingirane ibi bintu by'injyane twebwe turifuza ko bivaho turakeneye u Rwanda rushasha n'abarundi bashasha turakeneye kumva yuko turi bamwe twese ntihagire ukomantaza umutima turanyotewe amahoro turanyotewe na bwa busabane bwacu icyo nicyo twebwe twasaba rero turasabiye amahoro u Rwanda umutekano u Rwanda ubumwe ku Rwanda by'ukuri abanyarwanda babeho atangorane atangomanzi n'utorwa uno munsi Imana izomushoboza inke natwara ino myaka indwi ariko mugabo u Burundi u Rwanda turi hamwe twese twumva ko atacyo dutandukanya.
Uyu mwaka abanyarwanda ba mu Burundi nta mahirwe yo gutora baronse ambasade yabo bahora batoreramwo irugawe kuva ku munsi wa gatatu w'indwi. Abajejwe umutekano kuri iyo ambasade babwiye ijwi rya Amerika ku munsi wa kane ku mugoroba ko abakozi bakora mu buserukizi bw'u Rwanda i Bujumbura batashe gutorera i Kigali kandi ko akazi kazosubira gukorwa ku munsi wa mbere w'indwi iza. Bamwe mu banyarwanda ba mu Burundi batari bamenye ko atabiro by'itora byuguruwe kuri ambasade yabo bagumye bahaja bagataha batanguye uburenganzira bwabo. Ukutumvikana hagati y'u Burundi n'u Rwanda kwatanguye kwibonekeza inyuma y'igerageza ry'ihirikwa ry'ubutegetsi mu Burundi mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2015. Bamwe mu bashatse gutembagaza leta ya perezida Nkurunziza bahungiye mu Rwanda ubutegetsi bwa Bujumbura bwagize icyo gihugu ko gicumbikiye inkozi z'ikibi mu kwezi kw'indwi mu 2015 nyene ibitero byabaye mu ntara za Kayanza na Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bw'u Burundi. Leta yavuze ko ababigize baturutse mu Rwanda mu mpera z'uwo mwaka nyene icyegeranyo cy'ishyirahamwe mpuzamakungu gita impunzi Refugees International cyaje cyunyura ibintu aho cyavuze ko impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda zihabwa inyigisho n'imyimenyerezo gisirikare kugira ngo zizotere u Burundi. Ibi byarakaje leta y'u Burundi hatunganywa n'imyerekano itari mike yo kwiyamiriza u Rwanda n'umukuru w'igihugu cyarwo. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.